Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Nyongabo.
Tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu kuri radio yanyu.
Kubera ko hano haba bakire cyane, aba bakire umuntu araza akakubwira ati mpa miti 20,000 kandi miti 20,000 biriho amafaranga 1,200. Inyungu urumva ni amafaranga menshi cyane.
Uyu ni umucuruzi w'amakarita y'amatelefoni agendanwa mu mujyi wa Kigali, avuga ku nyungu abonera muri iyi nama y'Afurika yiyunze. Iyi nkuru kimwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ubwicanyi bwakorewe muri kaminuza y'u Burundi mu gihumbi 1995 n'isabukuru y'imyaka 20 ishize. Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turazibagezaho mu kanya nyuma y'amakuru. Ijwi rya Amerika uyu noneho ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Fidel, wiriwe neza?
Uriwe neza Eugenie. Amakuru abandanya kuvugwa cyane na yerekeye igitero mu gisagara cya Nice mu Bufaransa. Umudereva yari mu ikamyo yishe abantu 87, abandi barenga 200 barakomereka igihe yinjira mu bantu bari mu gisagara cya Nice ejo kuwa kane mu ijoro, ku munsi w'uguhimbaza kwikukira k'Ubufaransa. Perezida w'Ubufaransa François Hollande yatangaje ko abantu 50 bakomeretse bikomeye cyane, benshi muri bo abana. Abanyamahanga batari bake n'abapolisi bavuga ko nabo nyene bari mu bapfuye. Uwagize ico gitero yamenyekanye ku izina rya Mohamed Lahouaijej Bouhel, n'umufaransa afise amamuko muri Tunisia w'imyaka 31 aba mu gisagara ca Nice. Amakuru atangazwa amenyesha ko bajeje umutekano batiketse ko afitanye isano n'iterabwoba canke imigwi y'intagondwa, naho yarazwi n'igipolisi ku vyaha bijanye n'ibiyayirwa umutwe n'ibindi vyaha. Nta mugwi witiriye ico gitero mu gisagara ca Nice, naho ico gitero cahayagijwe n'abashigikiye leta ya Kiislamu ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu, prezida w'Ubufaransa François Hollande yavuze ko igitero cyo mu gisagara cya Nice cyakozwe n'umuntu arangwa n'ububisha bukabije. Yatangaje ko Ubufaransa buhanganye n'urugamba ruzofata igihe kirekire. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi biyamirije igitero cyagizwe mu gisagara cya Nice ku munsi w'uguhimbaza kwikukira ku Ubufaransa bita mu rurimi rw'Igifaransa Jour de la Prise de la Bastille, bifatanije mu mubabaro n'abasinzikajwe n'icyo gitero. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yiyamirije ico gitero, yasavye amakungu kongereza utwigoro twayo mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba n'ivyiyumviro vy'intagondwa. Yifatanije mu bubabaro n'imiryango y'abahitanywe n'igitero cyo mu gisagara cya Nice, yifurije abakomeretse batari bake gutora imitende bidatevye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yashize itangazo ku rubuga rwa Twitter ejo kuwa kane mu ijoro, aho yifatanije n'imiryango y'abishwe muri icyo gitero. Yatangaje ko Ubufaransa ari igihugu kimaze igihe kirekire cyane gicuditse cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk yasabye abantu bose kwifatanya n'Abafaransa muri iki gihe babikeneye. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yatangaje ko Ubudage bwifatanije n'Ubufaransa mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza Theresa May yavuze ko igitero cyo mu gisagara cya Nice giteye agahinda, avuga ko Ubwongereza buzo kwifatanya n'Ubufaransa muri iki gihe cy'icyunamo. Papa Francisco yiyamirije igitero cyo mu gisagara cya Nice, yatangaje ko biyamirije uburyo bwose bukoresha ubwicanyi, ugwango, iterabwoba bugahungabanya amahoro. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau yarungikiye ubutumwa abafaransa bageramiwe n'igitero mu gisagara cya Nice ku rubuga rwa Twitter. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarungikiye uno munsi wa gatanu ubutumwa perezida w'Ubufaransa François Hollande bwo kwifatanya nawe mu mubabaro. Yatangaje ko Uburusiya bwiteguye gukorana n'Ubufaransa n'ibindi bihugu mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa yiyamirije yivuye inyuma iterabwoba mu buryo bwose ryibonekezamwo, yifatanije n'Abafaransa mu mubabaro wabo. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Umugwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba warutekanye uno munsi wa gatanu. Ivyo mu gihe inteko za Leta n'inteko zigwanya ubutegetsi zisa n'iziriko zirubahiriza agahengwe katangajwe mu ntango z'iyindwi. Yamara abantu babandanya kwibaza nimba amasezerano y'amahoro yatewe kwigikumu mu mwaka uheze agishobora gukora. Ayo masezerano yaragiramiwe bikomeye n'ubwicanyi ku mugwa mukuru Juba, bwahitanye abantu amajana n'amajana icyegera cha president Riek Machar nawe akaba yinyegeje irengero ryiwe ntirizwe muri iki gihe naho abantu bibaza kuba kiri mu gihugu hanze y'umugwa mukuru Juba. Ingwano yadutse hagati y'inteko za president Salva Kiir n'inteko za Riek Machar yahitanye abantu 270 abasivile bagera ku 336 nabo barava muzabo. Ubwo bwicanyi bwageramiye bikomeye amasezerano y'amahoro yateye kwigikumu haraheze hafi y'umwaka yaragenewe guhagarika ingwano imaze imyaka 2 hagati y'inteko za leta n'inteko zigwanya ubutegetsi. Agahengwe katangajwe ku munsi wa mbere karatanze akoyo ko kumugwa mukuru Juba yamara bitegereza ibintu barafise amazinda ko kazobandanya kubahirizwa. Muri cyo gihe ubu babare bw'abanyagihugu bubandanya kwiyongera. Ishami gishyira hamwe ONU itanga ibifungurwa PAM yatangaje uno munsi wa gatanu ko ibifungurwa mu bubiko biriko biragabanuka bikomeye. Ivyo umunsi umwe inyuma y'uko iryo shyira hamwe ritangaje ku bubiko bukuru bwaryo ku mugwa mukuru Juba bwasahuwe. Donald Trump abona ko ariwe azogenwa icese guserukira umugambwe wiwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ko buramatari wa leta ya Indiana Mike Pence ariwe yagenye kuba icegera ciwe. Ivyo vyarangije urukuru ku rwa rero rumaze indwi zitari nke. Trump yatangaje iyo ngingo ku rubuga Twitter mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu. Amenyesha ko anejerejwe no kuba yatangaje ko yahisemo buramatari Mike Pence kuba icegera ciwe.
Urakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, iyi ni gahunda ya radio yanyu tubagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho inama y'umuryango w'Afrika yiyunze yikomeje i Kigali. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa haduhe inkuru irambuye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa gatanu, bwana Mustafa Sadiki Kaloku ushinzwe imibereho myiza mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, kuri iki kibazo cy'abana b'abakobwa bashyingirwa bari munsi y'imyaka y'ubukure muri Afrika, yavuze ko gihangayikishije umugabane. Aravuga ko abana b'abakobwa bashyingirwa batujuje imyaka y'ubukure, ubushakashatsi bakoze mu 2014 bugaragaza ko bari kuri 34%. Ni ikibazo bwana Mustafa avuga ko iyo basesenguye basanga hanini giterwa n'ubujiji bukigaragara mu miryango ya bimwe mu bihugu bya Afurika. Yavuze ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uri kugerageza kugitorera umuti binyuze mu nzira z'ibiganiro biganisha ku buvugizi.
We using advocacy that is making everybody aware of the importance of the problem.
Turakora ubuvugizi butuma buri muntu amenya uburemere bw'ikibazo. Nyuma yo kugaragaza uburemere bw'ikibazo tukizera neza ko abantu bazi ibiri kuba. Turatangira mu kubaka ubushobozi ku rwego rw'aho ibintu bibera mu mirenge ahaboneka abaturage, kubera ko iyo utembere usanga gushyingirwa kw'abana biri mu bituma ubukungu bw'imiryango budatera imbere, kuko nimwitegereza muzasanga nta miryango yize yapfa gushyingira umwana wo munsi y'imyaka 18. Uretse 34% by'abana b'abakobwa bashyingirwa bari munsi y'imyaka y'ubukure, bwana Mustafa avuga ko bifite n'ingaruka ku bana b'abakobwa ubwabo mu gihe cyo kwibaruka.
They are not ready to produce babies. Anatomically they are not.
Ni baba biteguye kubyara. Mu by'imyibarukire ni biteguye gutwita. Aho rero havuka uruhuri rw'ibibazo by'ubuvuzi. Ubu rero turagaragaza ikibazo karande dufite ni ikibazo cy'abana bavuka bapfa na ba nyina bagapfa ku mubare munini. Abana bari hagati ya 15 na 19 bapfa babyara. Mu nzira zo gukemura iki kibazo kizashyikirizwa abategetsi bakuru b'ibihugu, ushinzwe imibereho myiza mu muryango wa Afurika yunze ubumwe avuga ko ibihugu hafi ya byose byiyemeje kugikoraho ubukangurambaga. Igihugu cya Niger nicyo kiza ku isonga mu kugira umubare munini w'abana b'abakobwa bashaka bari munsi y'imyaka 18, aho 76% bashaka bari munsi y'imyaka 18. Mu Rwanda, imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF yo muri uyu mwaka wa 2015 yerekana ko umwana umwe ku ijana ashyingirwa ari munsi y'imyaka 15 naho 8% bagashyingirwa batarageza imyaka 18 imibare ya UNICEF irerekana ko hatagize igikorwa mu mwaka wa 2050 kimwe cy'akabiri cy'abana bashyingirwa bazabara bo ku mugabane wa Afurika kuri ubu hari miliyoni 125 z'abana bari munsi y'imyaka 18 muri Afurika naho ku isi yose abagore bari munsi y'imyaka 18 barabarirwa muri miliyoni 700 indi ngingo abategetsi bazigaho n'uburenganzira bw'umugore ku mugabane wa Afurika bareba haba mu nzego zifata ibyemezo n'ahandi abagabo n'abagore ko bajye baba 50 kuri 50. Madame Mahawa ashinzwe uburinganire n'iterambere mu muryango wa Afurika yunze ubumwe.
There was in fact at the third high level panel on gender equality and women's empowerment which took the
habaye ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ku buringanire no guteza imbere abagore aho twarebaga ko umugore agaragara mu nzego z'ubuyobozi kuri buri gihugu twunguranye ibitekerezo ku biriho kuri urwo rwego rw'imiyoborere twashimishijwe no kubona nk'umujyi wa Kigali uyobowe n'umugore kandi ukiri muto rero biragenda biza mu by'ukuri dufite nka Gambia vice president n'umugore turabona ministri w'intebe abambasaderi ku mugabane gusa tuzi ko hakiri byinshi byo gukora kandi Afurika yunze ubumwe ishyize imbere ko dukeneye kugira 50% 50% 50% ku gufata ibyemezo ku nzego zose. Kuri iyi ngingo u Rwanda ruracyari ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu byateje imbere uburenganzira bw'abagore ku mpuzandengo ya 64% mu nteko ishinga amategeko buri ngingo nk'uko twakunze kuzibagezaho muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu ku nshuro yayo ya 27 uko bahagarariye ibihugu byabo muri uyu muryango ndetse n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bagiye baziganiraho barazishyikiriza abakuru b'ibihugu kuri uyu wa gatandatu nabo bazifateho imyanzuro magingo ya Kigali mu Rwanda abakuru b'ibihugu batangiye kuhasesekara ku ikubitiro babimburiwe na Perezida Gabriel Robert Mugabe wa Zimbabwe harimo kandi Jacob Zuma wa Afurika y'Epfo n'abandi muri iyi nama kandi umunyamabanga mukuru wa Loni bwana Ban Ki-moon nawe yarangije kuhasesekara hani naje gufasha abategetsi ba Afurika gutorera umuti w'ikibazo cy'intambara ziri muri Sudani y'Epfo Bagiruwubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze cyane mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa kuri iyi nkuru yerekeye umuryango wa Afurika yunze ubumwe uvuga ko hari ikibazo gikomeye uhangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abakobwa. Ibyo rero abakobwa bashyingirwa batarageza ku myaka y'ubukure uyu muryango rukaba barura byibura 34% by'abana b'abakobwa ariko ukavuga ko hariho n'ubukangurambaga ngo ibyo bicike ni mu gihe rero hari igihe gitoya hasigaye igihe gitoya ngo abakuru b'ibihugu bateranire i Kigali mu Rwanda. Turacyari i Kigali mu Rwanda abakora ubucuruzi bunyuranye cyane cyane abafite amahoteli mu mujyi wa Kigali baremeza ko iyi nama ya 27 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ikomeje kubera i Kigali bayungukiyemo. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi afite inkuri irambuye.
Inama igiye kumara icyumweru ibera mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali iragaragaza ko yahinduye ibintu byinshi. Ikigaragarira buri wese ugeze mu mujyi wa Kigali ni uburyo imihanda myinshi yafunzwe, imodoka zikayoborwa mu mihanda mishya yagiye ihangwa. Ikindi ni uburyo isuku yakajijwe mu buryo abayikora nta n'umwe witaye kuri iri zuba rihari. Abakozi basanzwe bakora isuku mu mihanda barakora amanywa n'ijoro ari nako buhira ibiti byagiye biterwa vuba na vuba. Ariko abishimiye inama kurusha abandi ni abakora mu rwego rw'ubucuruzi cyane cyane b'amahoteli. Abandi bamwe twaganire bo mu mujyi wa Kigali
dufite abantu kandi dusa naho twujuje iki cyumweru kirarangira twujuje ni ibintu byiza cyane
kabisa. Turamaze nk'icyumweru hafi nk'imisi nk'itanu gutyo booking zaramaze kuba complete kandi icyo tubona bari no gukura za consommation bararya hano ari saa sita ari nimugoroba urumva n'imisi bamaze hano muri hoteli turabona ko tuzabona umusaruro kabisa tuzabona agafaranga.
Abakora ibihangano cyane cyane bigaragaza umuco w'u Rwanda nabo baravuga ko amafaranga y'abanyamahanga bitabiriye inama y'i Kigali yatangiye kubageraho. Abatwara abagenzi mu mataxi voiture ngo amafaranga yabagezeho ku bwinshi. Aba ni bamwe twaganiriye bakorera mu mujyi wa Kigali.
Yewana nta kibazo amafaranga araboneka arabakenera gusohoka nimugoroba tukabatwara keneye gutembera amafaranga turayabona nta kibazo. Hari igihe asohoka agasaba imodoka yamutwaraga ntayo tukamujyana na nimugoroba akeneye nko kugira ahandi ajya gutembera tukabatwara nta kibazo.
Mu nama 27 y'Afurika yunze ubumwe abaturi mu mujyi wa Kigali n'abakora imirimo iciriritse baremeza ko nabo inyungu zatangiye kubageraho mu rwego rwabo. Uyu musore yiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ariko mu kiruhuko cye yahisemo gucuruza amakarita ya telefone agendanwa kandi aremeza ko bimaze kumugezaho inyungu. Akorera hafi y'amahoteli kugira ngo abashyitsi bagende nyine bamucaho babashe kumugurira.
Nitwa Sikubwabo Jean Baptiste nkaba ndi umunyeshuri muri Kiye nyine muri kaminuza ya Kiye ariko ubu ko ari mu gifungo naje kwicuruza kamitu ngo mbone ko ubuzima bwendereye nyine cyane nahisemo kwicuruza kamitu nyine kugira ngo izo senyusa ku munsi njinzize nyine
nje mfatikanya n'utundi nyine kugira mbone ko nasunika kubera ko hano haba bakire cyane aba bakire umuntu araza akakubwira ati mpa miti 2020 kandi miti 2020 biriho amafaranga 1,200 eh inyungu urumva na amafaranga menshi cyane nabyungukiyemo cyane rwose ubu ndaho nta kibazo mfite.
Abakuru b'ihugu bya Afrika batangiye kwitabira inama y'i Kigali, abambere bageze i Kigali kuri uyu wa kane. Abashinzwe iby'ikibuga cy'indege baremeza ko bazakira indege zose zizazana abakuru b'ibihugu uko zizaba zingana. Hashize iminsi ikibuga cy'indege cya Kigali cyaratangiye kwagurwa, ndetse n'imihanda ijya cyangwa siva ku kibuga yarafunzwe ku buryo abahaturiye bataha mu bice bya Kanombe bahawe indi mihanda bacamo itandukanye n'iyo ku kibuga cy'indege. Iyi nama kandi yatumye amadolari yaramaze igihe yarabuze ku isoko ry'ivunjisha, ndetse naho yabonekaga bikagaragara ko yahinda cyane muri iki gihe. Mu minsi itambutse idolari rimwe waribona gutanze amafaranga y'u Rwanda 415, ubu ushaka idolari akaba atanga amafaranga ari hagati ya 87 na 810 y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda naho tujye mu Burundi. Abanyeshuri bacitse ku icumu ry'ubwicanyi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi mu 1995 barasaba umurwi CVR ujejwe gutoza ukuri no kunwanisha abarundi gukora iperereza kuri ubwo bwicanyi. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura adufitiye inkuru irambuye.
Mu bateza guhimirizwa ngo batahure amahano u Burundi bwagiye buracamwo n'ingaruka zayo, harimwo abanyeshuri bo mu makaminuza. Iyo ni nayo ntumbero y'urwo ruganda ku banyeshuri barenga 30 bo mu makaminuza y'u Burundi, bisigurwa na Aloyizi Batungwa nayo arongoye ishirahamwe Amepesi yigira ubuntu rihurikiyemwo abacitse ku icumu.
Uruganda rwo mu munsi rushingiye hanini kumenyesha ukuri ugwaruka. Ugwaruka kuko ivyabaye vyabaye muri kaminuza vyakozwe n'ugwaruka bigirirwa ugwaruka. Tuvuga tuti ugwaruka ni rumenye kahise, hanyuma kubera rumenya kahise ruce rumenya ukuntu akubu rushobora kuba muri ako kubu, hanyuma bategure kazoza kabo kuko mu minsi ntibazo bakira ugwaruka.
Umushakashatsi wa kahise ko mu bihugu bivuye mu ruhagarara ashikiriza kandi ko ugo ruganda arugo gufasha na cyane cyane ugo gwaruka kudasubira guhendwa ngo gwicane. Intumbero y'ishirahamwe BPSI igira ubuntu ikaba atari iyo gusubirira umugwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kunywanisha nkuko bisigurwa n'uri rongoye.
Kwa 11 ushyira 12 ruheshi mu 95 byashika nta muntu n'umwe akuzi yagiyeyo. N'ugwaruka gwagiye kugandagura urundi gwaruka, murumva ko inyungu z'abari babatumye bobo zarashitse, mugabo ugwaruka ruca gwitwa abicanyi, urundi gwaruka nago gwitwa abacitse ku icumu cyangwa bapfuye. Twebwe tuvuga tuti ugwaruka ni bafata ibintu mu minwe ni vyabo igihugu ni cyabo, ndetse n'ejo nibazo bari ko baragitunganya.
Gikorwa amepesi iri kurakora no munsi cyari gikorwa cego mu gusevera. Abantu babayibaza ko mwayisubirira.
Wa ntije kwisubirira. Ahubwo turayunganira, turayisahiriza. Twashatse ko ugwaruka rumenya ko hari umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Hama ugo gwaruka ruzozera wafasha uwo mugwi ku buhinga ruriko ruriga, kuko n'ugwaruka ruri muri kaminuza biga ubuhinga bwo gushakashaka bwo kurondera.
Aba banyeshuri ba kaminuza bitavye ugo ruganda rw'iminsi ibiri uko ari 32 bavuye mu makaminuza 10 ari ku butaka bw'u Burundi. Bamwe muri bo babwijwe ijya Amerika ko ivyo bakuye muri ugo ruganda bagiye kubishikiriza bagenzi babo. Bamenyesha ko batahuye ko ubwicanyi atahandi bushikana atari mu maganya no mu marira. Abo banyeshure bagize ico basaba umurwi Severe, uwo murwi washinzwe ngutohoze ukuri ku vyabaye mu Burundi hamwe no kunywanisha. Bawusaba ko mu bikorwa vyo gutohoza utosiga inyuma ubwicanyi bw'abanyeshure barenga 40 biciye mu bigo vya kaminuza y'u Burundi ku Mutanga. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ejo tariki 16 ukwezi kwa 7 uyu mwaka 2016 Ijwi rya Amerika rizaba ryujuje imyaka 20 rimaze ribagezaho amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ese iyi serivisi yaba yarageze ku ntego zayo zatumye ishingwa? Mugenzi wacu Edi Rwema yabajije Bwana Etienne Karekezi uyobora ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda na Bwana Frederic Nkundikije ni bamwe mu batangiye iryo shami.
Dutangira ibiganiro n'amakuru muri iyo myaka. U Rwanda n'u Burundi na karere kose karafite ibibazo byihariye nyuma ya genocide yabaye mu Rwanda 1994. Byari imyaka 2 nyuma yaho hari ibibazo by'umwihariko abanyarwanda imbere mu gihugu. Abenshi babuze abantu babo, abandi barabuze ibyabo byinshi, abandi banyarwanda n'abarundi barahunze ibihugu byabo tubara imibare igera muri za miliyoni z'abantu bari hanze y'igihugu muri make ibiganiro byari bigamije kugira ngo turebe ko abanyarwanda n'abarundi bakongera kuba abantu bafite ituze mu bihugu byabo abantu bashyize hamwe abantu bafite icyizere cy'ubuzima cyane cyane twifuzaga kandi ko abantu bahunze ibihugu ko bagaruka mu gihugu imbere bagatura bagatunganirwa niyo mpamvu gahunda nyinshi twatinzeho cyane mu minsi ya mbere zari zo kugira ngo dutangaze amatangazo yo gusaba abarundi n'abanyarwanda gusubira mu gihugu kugira ngo bongere bacyubake birumvikana wari umurimo utoroshye ariko turebye aho ibintu bigeze ubu wagira uti iyo ntego yari igamijwe yagezweho ariko nanone ibibazo biracyahari.
Frederic Nkundikije, nawe watangiranye n'iyi serivisi mu mwaka w'1996 nk'uko bwana Karekeza bivuze iyi serivisi itangizwa hari ibibazo bikomeye byari byugarije kariya karere k'ibiyaga bigari hari uruhare amaradiyo yagize kugira ngo abe yakongera ibyo bibazo byari muri ako karere. Ese iyo usubije amaso inyuma iyo ntego mwari mwayigezeho nka radio
mu ntango nkuko wabivuze hari ikibazo gihambaye cyane gose cyane cyane turetse ikibazo cy'impunzi hari n'ikibazo cy'imishikirano yari hagati y'abarundi n'abagwanya ubutegetsi abo bantu rero ntibari bazi kuvugana na gatoyi iradio Ijwi rya Amerika ima radio ya mbere yatangwe guhuza abagwanya leta y'Uburundi hamwe n'abari ku butegetsi icyo gihe. Ikindi kibazo cyari gihambaye nuko ubu mu Burundi hari ama radio menshi cyane gose icyo gihe mu gihe 1996 siko byari bimeze iradio Ijwi rya Amerika nk'uko amasezerano yaryo eka ingingo ngenderwa ko ziyo radio zibivuga twebwe twari dufite umugambi guha ijambo impande zose kandi ibyo bintu twarabishitse ko n'ubu turabibandanya icyemeza nuko igihe cyose nk'ubu iradio Ijwi rya Amerika riko rirarondera ibiganiro haba ku ruhande rumwe abategamiye leta ika abayigwanya canke leta y'Burundi abo bategetsi bose abo banyapolitike bose turababona.
Umugenzi wacu rero Hedirwema yanavuganye na mugenzi wacu nanone Thomas Kamirindi umwe mu banyamakuru ba mbere Ijwi rya Amerika ryakoresheje akorera mu Rwanda.
Icyambere nuko igihugu cyari cyiyubaka inkotanyi zifata ubutegetsi zasanze igihugu cyari tuye hasi rwose kiri kuri zero nta banki yakoraga nta mashanyarazi yari nta mazi yari ahari ibyo byose rero kubikurikirana ukuntu igihugu cyiyubaka byarakazi gakomeye. Icya kabiri hari ikibazo cy'abantu bahunga bagenda bagaruka hose mu gihugu kuhazenguruka byari ikibazo gikomeye mu rwego rwo gukurikirana mbese urujya n'uruza rw'abantu cyane cyane abari bakiri hanze. Icya gatatu navuga mu rwego rw'akazi ntabwo byari bigoye nta kibazo cy'umutekano nagize nta mutegetsi n'umwe wigeze ambuza gukora amakuru uko mbishaka aho nshaka hose byaranyoroheye gusa n'akazi kari kenshi icyo gihe kari kenshi pe kandi nari umwe nta n'ibikoresho mfite nakoreraga iwanjye mu rugo ngakoresha telefone aho itangiriye gukorera mbese mu magambo make karakazi kenshi gusa ariko ikibazo cy'akazi cyo gukora nta ngorane zari zirimo.
Nshimiye bagenzi banjye batugejejeho ibyagezweho na radio Ijwi rya Amerika kugeza ubu ngubu. Ibyo rero ni bimwe tubamenyeshe ko ikiganiro kirambuye n'abo banyamakuru nyine tuzakibagezaho mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri iki cyumweru ntimuzacikwe rero. Ariko tukivuga kuri isabukuru y'imyaka 20 Ijwi rya Amerika rimaze ribagezaho ibiganiro n'amakuru, mugenzi wacu Tabita Mukamusoni uri i Kigali mu Rwanda yaganiriye na bamwe mu Barundi ndetse n'abanyarwanda bamubwira Ijwi rya Amerika ryabamariye.
Ijwi rya Amerika sindarizi kuva kera ariko haraheze umuhafi umwaka n'igice ndayumviriza natari cyane natanguye kwikwikirana kuvaho amaradiyo mu gihugu wacu agize ingorane agaturingwa cyane cyane Ijwi rya Amerika niryo ryagumye riduha amakuru tukamenya situasiyo igihugu kirimo tukamenya amabi ari kaberayo tukamenya nyene tumenya ibiri kubiberayo polo mama tubikwikiraniye kuri Voix d'Amérique muri make jenda kenguruka ibikorwa byayo antuko mwanya imaze ikora ni ibikorwa byiza cyane cyane aho natanguye kuyumviriza nkumva amakuru ishikiriza ku gihugu cyacu narabonye ko bitaho bagakurikirana uko igihugu kiba kimeze bagatanga amakuru y'abamabi y'abameza iragerageza gutanga amakuru uko abameze mu gihugu cyacu cyose.
ijwi rya Amerika ndarizi nkandi majwi nkandi maradio yose akorera ku isi mbwa ahanini jewe ijwi rya Amerika ndayizi uko ikunda gukorera mu karere muri aka karere k'ibiyaga bigari na cyane cyane mu Rwanda mu Burundi hoho iradufasha cyane
iradijwi rya Amerika ndarimenya aci umwaka izumvise makuba be y'i Burundi niwo nkirimenya kabisa muri iki gihe twayumvirije akajagari kagitangura i Burundi warumva yuko bashikiriza makuru abanyagihugu bose bakeneye kumva ariko ubugiye kumviriza bara basa nk'abahengama baba abahengamye ku ruhande rumwe cyane cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu y'u Burundi wumvise n'abantu bahamagara yaba ari n'abantu bihamagarira ubwabo bo bagahamagarira ijwi rya Amerika ariko ijwi rya Amerika n'iryo rihamagara ubugiye kumviriza amazina y'abahamagarwa ni babandi nyene wumvirije ama hari n'abahindura amazina mugabo ukumba amajwi ni yaba ni babandi nyene n'ivyimviro ni vya bindi nyene
ijwi rya Amerika ibiganiro byaryo rikora kirino mu Kinyarwanda na makuru afasha abanyarwanda kumenya ibimo bibera ku isi yose kandi zikaba ari inkuru navuga zitagize urubande ruhandi na rumwe zibogamiyeho kusanga zavugishije impande zose bityo inkuru zazo nyimbona zifite agaciro ku bazikurikirana kuko nta ruhandi na rumwe zibogamiraho ziba ari balance mu ndimi z'abahanga
Juju America Jewe ico ndarizi ko nuko baragize uruhara runini mu kumenyesha abarundi n'amakungu kubiko biraba gihe ibimenyesha makuru by'i Burundi byari byugaho Vladimirike yatanguye kuvuga neza gose ku buryo guko abarundi batangura kuyiyumvamwo bakayikunda kuko si bonse bayumva twari dusanzwe tuyumva gake kabaho mugabo kijya gihe bitanguye kuba abamenyesha makuru batandukanye baradushikira ku rubuga bagatohoza inkuru no kwita ko zari inkuru ziri equilibre mu rurimi rw'ikinofunufu rero no vuga nk'umumenyesha makuru yitwa Desire Hatunga Imana hamwe n'uwitwa Diane Ngiranini nahazwe hamwe na mwebwe mutubwiye ko mwitwa Tabita Mukamuson turashimye ahubwo nitwari bwana babona mwarakoze mwari tanze gose nubwo byari bihe bigoye twarabumva muri ko muri ruka muzamusaga hehe nahandi hose mwakoze ibikori
amakuru bakora nuko uri araryoshe ugiye nokumviriza rimwe rimwe bari equilibre kumpande zose urumva baraha ijambo umunyagihugu we wariwe wese kandi bashika aho benshi batashobora gushika amakuru yabo ugiye kuyumviriza araryoshe ndayumviriza imisi yose ariko urumva hari nk'ikiganiro uri muri isanga nico kenshi gifisa kanenge nico kanenge na gitoye hari uwitwa bita Thomas Kamirindi hari bahaje bamwita gute Tabita Mukamson ariyo Diane nivyo barakora neza baritanga ariko haracyakenewe byinshi kuko urumabiza ama radio y'i Burundi menshi arugawe aya abanyagihugu bisanzura bagashikiriza ivyumviro byabo yaraturiwe ayandi arasamburwa nuko rero bogira inkuru zihuza bose bagaha ijambo bose bakareka guhenga makuru ruhande rumwe cyangwa urundi.
Jute mwese mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha bigiye guhumuza nagira ngo ariko mugenzi wanjye Fide Niyongabo ababwire muri make amakuru avugwa uyu munsi.
Urakoze yaje nitwabwiye amakuru ashimikira ku gitero mu Faransa aho umudereva yari mu ikamyo yishe abantu 87 abandi barenga amajana barakomereka igihe yinjira mu bantu bari mu gisagara cya Nice ejo kwa kane mu ijoro ku munsi w'uguhimbaza ukwikukira ku Faransa. Twabwiye ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi biyamirije igitero cyagizwe mu gisagara cya Nice ku munsi w'uguhimbaza ukwikukira ku Faransa bifatanije mu mubabaro n'abasinzikajwe n'ico gitero. Tumwe twabira ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu Maroko Juba warutekanye no musiko wa gatanu.
Cyati mwese mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha rero naha bihumurije ku buhanga bw'ibyumwari kumwe na engineer Mark afatanije na Fatuma Karara Animas amakuru mwagejwe na Fidel Niyongabo kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugira ibihe byiza mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.